mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose, mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika. Mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 88 no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 2.
Amakuru, amahoro, imeza, ego, oya, umuceri, ibiharage.
Uwo ni Colombe Sacré, umwigeme w'imyaka 14 wavukiye mu gihugu cy'Ububirigi ariko hakagerageza kuvuga ikirundi n'amagambo make ya azi.
Cyuko turakura papa ntiyatwishura mu cyongereza. Urumva rero tugiye kwishure twavuga icyongereza gusa. Hama dutashe tuzi icyongereza muhira twarakubitwa. Maga tuvuze ikirundi.
Wowe ni Nirankunda, wagiye kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite imyaka 6, akaba yarashoboye gukomeza kuvuga ikirundi. Bombi rero abo bigeme bombi mwumvise muri iki gihe bari mu kiruhuko mu Burundi. Inkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse, mube hafi ya radio yanyu. Nkuko nabibabwiye amakuru ibanda ku Burundi, bamwe mu bana b'Abarundi bavukira mu mahanga nta kirundi bazi. Ababyeyi babo babona ko atari ngombwa kubigisha ururimi rw'ikirundi batarukoresha mu bihugu babamo. Abahanga mu byerekeye indimi bo basobanura ko ibi bishobora kugira ingaruka ku bana bamwe. Abantu bamwe babona ko ari nkaho batakigira umuco. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru.
Amakuru, amahoro, imeza, ego, oya, umuceri, ibiharage.
Ayo namwe mu majambo make rwose y'ikirundi. Umwigeme Colombe Sacré w'imyaka 14 yavukiye mu Birigazi. Uwo mwigeme avuka ku bavyeyi b'Abarundi bompi, akaba ari kumwe nabo mu bihe vy'akaruhuko ku mugwa mukuru Bujumbura. Didase baranderetse se wa Colombe asigura ko we n'umutambukanyi wiwe baretse kwigisha ikirundi umwana wabo kuko basanze ko bari nko kumurengera karimbi.
Ikirundi sikuba yuko tutagombye kukimwigisha, twari twaranagerageje ariko twasanze umengo ni kumuhohotera. Ugomba kumwigisha ku nguvu ibintu tubona bitariko biraza vyizanye, kandi ibyo rero bikaba byatumwe n'uko umwana usanga uvyihweje nta mwanya tubana munini cyane. Umwana usanga aba ku ishure n'abandi bavuga ururimi rw'Igifaransa. Ikirundi ugasanga nico twogerageje kumwigisha imuhira ni cyangwa n'icyo kigenda kikamigwa na cyangwa Igifaransa birirwamo. Urabona umwana ava muhira nka saa 12 mu gitondo, saa 12 n'igice, agenda gufata ibisi zibiri zimushikana ku ishure. Ku ishure ashiseyo nta rundi rurimi avuga atari Igifaransa. Azosubira kuva ku ishure dufate nk'isaha 10, azoshika muhira saa 11 agashikira gukora ibintu byerekeye amadovoir. Umwanya mumarana imbere yo kujya kuryama usanga ari muto cyane.
Kubera uwo mwanya muto, abana batari bake bavukira mu bihugu byo hanze canke abagenda bakiri bato, usanga ururimi kavukire rwa basokuruza babo arico kirundi bataruzi. Aha Colombe yari kaganira n'undi mwigeme w'umuyabaga abana we nyene mu gihugu c'Ububirigi.
Amakuru ndakomeye nawe. Ego.
Ariko rero hari abandi bana nka Nirankunda aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva gifise imyaka 6, vyabaye ngombwa ko bamenya ikirundi. Ubu twahuye yaje mu ndwi yahariwe Abarundi baba mu mahanga kuva ku itariki ya mbere gushika ku ya gatanu ku kwezi turimwo.
Cyuko turakura papa ntiyatwishura mu cyongereza. Urumva rero tugiye ku ishure twavuga icyongereza gusa. Hama dutashe tuzi icyongereza muhira twarakubitwa. Maga tuvuze ikirundi si byiza utaye ikirimi cyawe mother tongue nkuko wabivuze ucuta akaranga. Kandi uri mu bindi bihugu ni byiza yuko aba bana bamenya aho bavuye, ababyeyi aho bavuye, asogokura aho yavuye na famiye n'ibyo bagira n'ibyo bavuga. Ibyo rero biragoye oye kubisigura ikirimi batakizi. N'ubu baje no mu Burundi ntibashobora kugira kuvugana n'abandi Barundi kubera nta kirundi bazi. Baca rero bicara ngaho bakaraba gusa aho kuvugana n'abandi bakamenya ibintu vya kera canke ingene abarundi bitwara.
Eka na Jean Cicéron bizindavyi umwigisha w'indimi muri kaminuza y'u Burundi yunga mu ryo umwigamira nkunda. asanga kutamenya ururimi kavukire bisa no gutakaza umuzu ukomeye w'imico.
Iyo bagarutse kimene bacibagiye mu kibano ntihabura kwingorana kubera ko ubuyo ururimi ni ikintu gicyambaye gusa umuntu mu buryo ururimi mukumvikana ibintu byinshi byoroha gose. Mugabe umwana ataye ikirundi akaba mu bantu bavuga ikirundi baca habura nyenda ashaka kuvugana kubera ko ururimi basaba bakirusangiye ingware barazigiranye mu kibano. Babone nk'abataye umuco kubera ko ikirundi bagitaye kandi noneho umuntu mutumvikana mu rurimi kenshi no kuvugana mutavuganye nyibikunda ko muheza ngo munywane mwumvikane ururimi bujya nigo rutwara imico vehicule y'imico niko no kuvuga rero gihe ururimi barutakaje ubwo usa n'ubataye gatoyi imizi yawe munyeta y'imizi abandi bayigumanye ntahura kugira ingorane mu kibano n'abantu badahuza batavugana ko umuntu mutavuganye mwoshikane na gute nibikora gusa gushikana kandi
umwigisha bizi ndavya hanura abavyeyi barere mu mahanga kwigora bakigisha uruvyaro rwa bikirundi.
Emwe ni ngombwa yuko umubyeyi atwaye umwana hanze yogira akigoro cyane kugira bishobotse ururimi barugumane. Ebo ndazi ko ari n'abantu bakuze bishika imyaka mike gasanga barutaye hoho n'ibindi bindi mugabo ku mwana hoho urumva ni kibazo mugabo abavyeyi babo bogerageza ururimi rwabo bakaruvugana mu rugo muhiro wabo kumuri cyo gifaransa kintu aho hanze bakakivugana ku ishuri n'ahandi mugabo muhira bakagiza kubagumiriza rwarumi rwabo ariyo mizi yabo kugaranga kabo.
Amatohoza yakozwe yerekana ko abarundi baba hanze y'igihugu c'amavukiro yabo ari bice 6% z'abarundi bose bakaba basaga 60,650 yugururindwi hari uwo muce w'abarundi imbere y'abarenga 100 bari baje bava mu bihugu 25 mu ntango z'uko kwezi cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu vyabasavye no kugumana imico n'imigenzo y'ikirundi no kwihatira kwigisha uruvyaro rw'abikirundi. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze turacyari mu Burundi hari ukutumvikana hagati y'abanywanyi bishyira hamwe by'abamotari Amotabu n'ababayoboye mu ntara ya Muyinga. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze haratubwira icyo batahuriraho.
Umwumvikano muke ugize imisi ivugwa mu ishyira hamwe ry'abunguruza abantu ku mapikipiki Amotabu mu gisata cya Muyinga uhagaze ahanini ku mitungo y'ishyira hamwe. Abanywanyi bagiriza abarongoye ishyira hamwe ko bafata ingingo batabagije inama kunyungu zabo.
Kibazo kiri mu ishyira hamwe wacu nuko dusa n'abariko barahemukirwa n'abacurongoye bagenda bagafata amategeko bakinjira amategeko bacabaza bacabashumuruka nk'itegeko bakatubwira ko ari itegeko rivuye hejuru bagiye itegeko ntibatwereke naho ryanditse icyatangaje hasohotse itegeko murivuye hejuru rivuga yuko umutahe w'ubwinjiza twatwinjizaho abanywanyi ngo ugabanutse. Twari tumva rero ayo mafaranga totoza aguma agenda tudasigaye ikinya bagiye gukora nicyo bagiye kumarira abanyeshyirahamwe.
Ubundi kumanura amafaranga asabwa umunywanyi mushasha bisa nk'akarusho. Twashatse kumenya ingene ingingo nk'iyo yotera umwumvikano muke mu ishyirahamwe. Iyi niyo nsiguro twahawe n'abanywanyi b'ishyirahamwe Amotabu Muyinga.
Twebwe twifuza yuko ayo mafaranga y'umutayo w'injizo yogumaho kubera niyo acaja mu kigega cy'abanyeshyirahamwe hama bagaca babandanya baronka. Utwo turusho bahora bafashwa nayo atakibonetse nta na kimwe bazaba bariko barafashwa n'ubuzogo ntazoronka ikimukubitirako n'ubuzogo ntazoronka ikimukubitirako.
Pe mucamake dusanzwe dufise ukuntu kitumaraje mu ishyirahamwe tugafashanya tukavuzanya tukaranga aho gize ingorane tukikora mugabo kuri iko kigega twa dufise mu ishyirahamwe.
Juma Miburo arongoye ishyirahamwe Amotabu mu ntara ya Muyinga avuga ko akarusho ari kanini ku munywanyi kuko muri ayo mafaranga azotangwa hazobamwo kuvuzanya. Iyo twamwakuye kuri telefone ari mu ntara ya Karusi, Miburo Juma arahakana ko ata mafaranga yishyira hamwe akora ibitandukanye n'inyungu z'abanywanyi. Gufata ingingo yo kugabanya amafaranga asabwa umunywanyi mushasha biri mu ntumbero yo kugabanya ibishomeri nk'uko uwo arongoye ishyira hamwe Amotabu Imuyinga abivuga. Juma abona ko amafaranga asabwa umunywanyi mushasha ari menshi bigatuma icyo gisata kitugururirwa abifuza bose kugikoreramo. Iyo mara basanzwe barabanywanyi ba Amotabu suko babibona.
Twe nangora neza taba kuba babogira inama bikaja ku murongo tukamenya ati nyamba uzo kwinjira twavuze tuti ubu bazokwiga amategeko ko dore arute baronde ibyangombwa nka pireni baje bakoze ibyangombwa ko n'ubundi amagisita ni menshi. Baba banyagihugu acavuga ati ko mutaho gabanuse reka twese tuve ku makinga tutuja ku mapikipiki
ati ya bari umugambi w'ubutanga w'igihugu wo guhakaza abashomeri badafite akazi ni umugambi mwiza. Umutaho w'ugwiriza mu gabanuka uhagabanuka mugabo ntangora no gabanutse mugabo ukagabanuka ari wabinishyira hamwe.
Miburo Juma aremeza ko ingingo zose zifatwa mu ishyirahamwe biciye mu nama n'ingingo uwo murongozi amenyesha ko ico kibazo kimaze gushika mu minwe y'abajejwe intwaro anamenyesha ko hategekanijwe inama kuri uyu wa mbere aho abajejwe intwaro bazoshikiriza ijambo abanywanyi ba Amotabu bose ntitwashoboye kuronka buramatari w'intara ya Muyinga kugira tumenye icyo bagiye gukora kugira batature amatati ari mu ishyirahamwe Amotabu ku biro by'intara ya Muyinga twamenyesheje ko Karine Manirabarusha arongoye intara yitavye inama ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Bosco urakoze nshuti z'ijwi rya Amerika muracyari kumwe na radio yanyu
Vous êtes venu à deux. Karibu les filles.
Merci.
Vous m'aimez bien.
Vraiment tout bien.
Nadia, ça va?
Bah, ça va. Tu m'aimes bien. Na m'aimes net.
Bon, moi ça va. Acha kwanza baba zanire, cha kunywa. Eh, garçon.
Pani miko e kawash.
Kuya ubaulize.
Tu vas donner le ya de via salon de coiffure.
Eh, Nadia, toi aussi. Rindira bazane na Fanta kwanza byo turabivugana badai.
Oya na acho reka tube turayivunza. Sivyo kanona.
Eh, ndesema tu.
Santé kwanza le fille ku salon de coiffure yenu.
Eh, kobrewo kuri salon de coiffure yenu. Reka nora kwerekeye ya de vit kwagit.
Eh, Nadia. Ça va basi princesse, comme tu veux.
Comme on a dit à l'Ibambia, tout qu'on a des vies à salon de coiffure, après ton attaque à ton zen à casque, tatou, donc, il m'a tout raigoura 150 000, et ça fait 450 000 à casque. Kingine, ni Babilis, Io tout raigoura 100 000.
Sawa mademoiselle. Sawa mademoiselle. Mademoiselle nani kwa
Nora. Ninalangu Nora.
Merci Nora. Sibi kwa pa ukaratasi. Ndabira basiko.
Ndiyo, yote liko hapo ukaratasi.
Muhemua rave Nora.
Bon, sawa, merci. Ce n'est pas la peine ya kunionesha biote. En plus, ni mwarikuza muri babiri.
Ba, tukwaji tukwese, kwa mtu zokora na kugira tukwere.
Sawa, na komprande. Lakini shaka umwe gusa azoze tufugane.
Ah.
De préférence, wewe Nadia Kubera. Ni wewe twatanguranye projet. Yeah,
John. Uriko se simboka hasi wa muhungu. Uriko se hasi?
Eka muhungu. Kubera kinaremereye. Napfuye gusuka mu isando gusane nabonye yuko yamaze kuzura.
Urakundi byo ita hasi sha.
Reka shareka.
Iyi ni nzahaba Imana yahaye abanyarusangi.
Ego, dasha ubivugo bizega mpungu.
Asha.
Asha urabaza sha abanyabugo. Niwe bumvise uburyohe nyaburyohe iyo buri. Ego.
Asha. Ari ibugo. Uno mugaba ashaze gutwara umugore w'abandi. Kwa muhifi wacu.
Asha, ngwamaze kumva umuntu fwayo.
Yeah.
N'umugabo bahora narasubira kumwibuka.
Oya. Ero fashe tutira tujekere tigari hande inzira.
Yego.
Ngamenye atacagira ko ntari kuri izine.
Kuri izine.
Nayifitwa rwo umuse kwa muhungu.
Asha.
Ikuru tsinga naga na.
Oya ni zomu, nitso.
No kuri izine bacha baduha yabona.
Yego. Eh, none erura none.
Oya tsuzu shira hejuru.
Oya fata ho musi.
Erega isaru kirenyerera.
Nta kunyerera ngawe uhe gutera me gutera ni nguvu terure mengo ntwa baraye
ubuse kasinda rusa izina yaranyegere
mugabo bahungu twari tugeze kure tubivugisha
karakarakarakaraka ntagire yihe umuntu
basha wega muhungu ubonye abantu bagitsaho batangura guteki utuzimba twibitoke
uri wabonye nawe
haba bye
oya haba bye
yego mugabo shaka kuba izina itanguye gukora
oya
Ayo bibintu bitwiratsa
turabo kura muchimo.
Yego.
Ayo bana na.
Bitebaho.
Eh. Agasore nani?
Eh. Bite agaso. Utuzane amafaranga.
Eh? Wapi?
Yani yazanye.
Oya na turini. Muramba bali. Atkena chondo musi bura.
Tukuba bari. Gaso uti
ni bikika gaso.
Ya mahira ba yanyi teba.
Kara 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 kara.
Sa. Ude. Bagiziki.
Kara kara kara. reka gufi na sha
baya kwivye gutegaza
eh
urumva na yumviye traktor hajya kuri mikoko nasi ndayaza
uti uti
chamu mukora kubasuma abantu gukaje
ndo batubisira
amahera yose bacyabara yatwara
oya
eh
kuri kwimana kutatse
none sha none bacyamenya gute ko uvuye gutara amafaranga kuri mikoro finance
amafaranga
eh sha Eh,
ahubwo ni mushimira Imana kuko cyewe ntahatse
uti mama shaga sore bagucu
Allo Allo Apana apana Dio narakubwiye mutozi vyo kujya vya barefishi Pardon Bato abataki Iyo sasa ni problem Sikia sikia Mina amanda babwira ni kitu banaita solidarite. Hii situasyo ba refugee, ba rusangi, ba rimo. Kesho naweza kuwa ni sisi. Bon, sawa. Tutabiongea bien apre. Acha nipokee visiteur. Oui, entre.
Ndabahaye mwaramutse banyakugira imana.
Ah, mama Kazuba.
Abde.
Karibu mama.
Accent.
Sasa, birigute. Pale mukambi binaendeka?
Tubu hongiro nyene chef. Ahuga hananinje kubatura ingorane nyabu na dufisa.
Kestio yenu tunaijua mama Kazuba. Tunajua kama rasio muronka idakwi.
Ekubwo hose ibyo bifunguka gusa yemwe. Byayanga yego se nyabuna.
Kweli?
Ego nyakuba. Aha tumaze iminsi baratwankiye ngo nta mpunzi zosubira kuja kuvoma amazi.
Kwa
ngahibwo ngo nta numwe azovoma. Emwe batubwiye ngo nituje kuvoma amazi hari iwacu rusangi.
No.
Uhetu nyumvira ingene tudashikaje.
Iya iwezekani. Nene liwambia hivyo?
Emwe niba abasore nyene wawa bo ngahibwo.
No 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 no. Iya iwezekani.
Umunsi wa mbere hoho yemwe. Hara haswa kwaduka intambara.
Kweli?
Hakati y'impunzi nabo basore bo ngahibwo.
Sasa kuberiki mtabivuze. Sikuwa kitu. Personne m'a prévenu.
Twebwe twarase kubivuga kugira ngo ntidutere ingorane.
No 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 no. No, siwezi kubali. Ko abantu jewe ndongoye bafata nabi abandi kwa jungo ni by étranger. No 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 no. Ils doivent respecter les autres. Niambie kwanza, tanumwe wamenye muri abo bajene.
Ko twaba twaramenye mwe numwe kaye.
Bategerezwa kuhanwa severement. Comme ça na bengine bonne leçon.
Ben vous êtes vétérinaire? Iyo nyama kwidasha ongereza umucanwa twe na musazanjesha turanangiriye mbuga
ahubwo ngira ngo intungu atanguye kuyobaga ngo tubonye
erega mugabo twazindutse kandi tuve muri uyu mwotsi turabaho twicharana
aya uguma himpanda ya veterinaire
kada
tugiye kwicara dushikira yaho
oya turabe igimwotsi n'abashimana
hanyuma abona ko ataraheza kwisuganya yari kubanza kugara umuryango w'akabare
kandi sha umuryango w'akabare wuguruye bisigura kuwinjiye wose amakiye
nanje kunzara mvise akareza ko ni minota 5 basi inyama turayirya ama na bayiri
mbega nyene turirya gute ko okesheje imwe kandi turi babiri
ayi sase kaba ndatangura nje kurimo nawe ikurikira
ngo ngwiki
duhana hande gusha tuyimana
oya su
amujika nje Ubutusangiye mpano gukira.
Uhendande. Raburute rukuzuye mukanwa kubera mero. Mushikaki ni yagukorokera mu minwe. We nuire kuranda kuzi. Nije ntangura gutori ya mbere ahubwo. Nibyo,
nibyo.
Nibyo.
Oya. Abanze umugabo hanyuma umugore.
Urahumba nta yunjyana sha.
Ero karakanda kwereke.
Mbarira.
Nitwopfe nyama mwana wa mama kandi turi bamwe.
Sibyo nyene. Ewe yambere ni gwanje
yego ni kwawe
yego aho rero ni umva none ntiko dufite no
eh yebe tene eh ashiye ku pipiri nyinshi zose washobora kuyimara ipiripiri itakubavye inyama zose zibagwa
nashire ko nahasuka ki kilo chipiripiri je ndazimara mwongi yashire ko
urabuvyumva ronda kosha
kandi ahubwo je mbora zahi ima veterinaire ima imasha
ugahira hiya mwumvugize ngo Nabuhoro buhoro.
Mureka mashamba
shamwe. Nabuhoro buhoro. Utuzimpa zose.
Okra! Okra! Mama zina fuyo!
Wari kunde kagatangura kurya. Ugenda kwereka ingene inyama zizipiripiri iribwa nyako. Karaka. Umbise kugita ngo imankwere. Nakurya homba. Nakurya tu.
Emwe nanzi ijya ndabe.
Ibiki.
Ijya.
Nikurya kugira ngo
oyereka kumvi
haja wishe umuti wewe
none ni wumva ko nawe ugize ngo shh subiza rero subiza
je wona subiye mwe ko bavuze gusa
none
je wona ngo umva ngira ngo
nani ngo kubisubiye
oh ya twa subika ya utamira inyama ugaheka nyeneza buku cyane honagira uti uragira ngo
none umviza reka kusubiramo numa turabe numa turabe
je ntamayi ntamayi
reka ragurisha mama
yeye
wewe rya rero twumve
none ntubona ko ntamiye yagashatse
oya jani yakarira oya rya banda
yese kwanje
ijya no
niye kandi ashikira ashaje utigeze umva cyangira ngo
yego ja
bangu gusuze kwa kila umva cyamvuze ngo
iyo bubwumwe bwari kindi usubiza mere zinyama yanjye usubiza wana bakuri kwa
ndavuga nawe
usubiza
zinyama
yanjye
Ipitiria na nilemele ye mungu wanji
we. Niki Kenya sikaosha.
Akatuko nako. Mega njine funde. Mujia wakuri tuzo wa shimira kute. Na magenzi wabu usha. Awana watu haya mazi. Muri muno bugara kwa mguhu ngiro kwa nikambi.
Mimba wabi kora nyumutima mngiza. Hende, niteza kushimiku. Heka nukuli. Nakara mazi siku yu.
Ari kubwa kugira fundo ridashima
atashabe
ubwa mbere na mbere banora badusanze mu ikambi none ubu na waduhayiro bine nyine yamaza
kanaka itangaza kirimo ibakuze cyo bategerezwa
hati cyo bategerezwa
ege simo bayarimwe iyo upfu mubwira na kazuba bamuhujije akiye no kuyadusabi
reka kumbira kazuba
kazuba basi
cya wewe shatura bana mu ikambi ibyiwe n'ibyinti bikoye tuzoma tumuvomera amazi gende tube tumushimye
bibi duhumu biremere uko uko numva ha wose habinga ya bona tushitse mu ikambi yemwe tositirite ye
gaja ukamura kwivugisha gende wewe urako ikore icyave nti
gaja
reka reka naje nikore icyatrani je nubgesera
natrani
ahubwo nyine
birangana
habwe tubanze duture turuhuke gatoya
reka
unde aya mapito basha nokuri kwima tutayagwaye
ha reka sinhura no kandi kandi ndinda imbere
akatuko kari hano we
dimba
mutuguri hano
dimba tukushije no no tu tafuye utazi wemba na baba hungu biwe yo
yo beka mana tubinye gitsa hi
wapi bamaze kutubona nukubarinda
tunatoa jambo
kwanza hiyo ma inatoka wapi huga muyakuye hehe
wemba wemba
natuja muyakuye
hehe ni mweke ni mumene limbido wemba
wemba aya mazi tuyahewe na bene wanyu kandi bajejwe intwaro baramaze kubyumvikana n'ukuri
bari byumvikana amuna dawo
ego prema
abacyaje iki maji ya ni ya bugo ya kwenu iri irusange rudi ya kwenu
oye prema rudi ya kwenu
funde funde
eh abido barayibeye
funde reka ba
funga kinywa nasema tatua kama munataka maji genda iwanyu irusangi mwabisuma vya manzi
Hayo twivye nuko.
Hayo twivye dokore.
Oya. Funde yababwiye ko katuba na chef dokaritie wanyu. Bamaze kuvugana kandi baratwemereye kuvoma.
Ego nuko. Ego, ego.
Umvirize sasa. Usubira. Kuvuga turamumena umutwe. Umviriza. Uyu munota ni jewe ndi umushef. Mvuze ndi fukama kurayo mabido yanyu nyane. Suma.
Fukama. None ko bamaze kuyaguya
seza. Fukama. Amuya na kitu.
Aliko
bajama. Twende. Twende. Twende twende.
Aloko kuhuka ni vyako
aloko
kutwine mazi amazi yokunywa kumela tulibunzi kusa singani luzangi watu hata chatukwa alitu
Ika nubu tukongere kwa shimira wanuanyi wiki kino umulikiru kuri nubu ni mura ambigwe uyunu wa mwanya tuwasomera inere ya no zimizi mwema tante mkichegi heruka ekimbele yao rekatubi utaka wazo karika wajijwe kurina nora wa shimye kugwanyu butumga uchanisha mwa wano wichiye muwimeye shambakuru vitanduka anye mugutangu wundi butumga busubiza gateka wandi wehubu gawe yuro nsubu butumga ngubu kukuchanisha mwa wano uvijifata mugute Uambere yagize icyo ashikiriza ni Alexi Murutegama mu ntara ya Muramvya yagize ati ari nka jewe numvise ubwo butumwa nogerageza gutekanya umutima nkarabaho mpagaze kugira nshobore kuba imboneza y'ukuri yitwararika bose ubundi n'insaba rugira Emeline umunyeshuri kuri Ecofo Musenga mu ntara ya Ruyigi yagize ati ari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanishamo abantu nobanza nkatohoza neza hama nkaheza nkahanura ubu mpaye ati nkamwereka karoriro kwivyagira atari byo pamfile w'ibugenyuzi mu bihemba agira ati jewe mbonye ubutumwa be nubwo sinihuta gufata ingingo y'ivyo mbonyemwo atahubwo nihutira gutohoza mu bandi ko atacu babiziko tuje mu ntara ya Gitega muri commune Gishubi aho Ruhendo Melchiade ati jewe numvise ubutumwa bucanisha mu bantu nokoresha ubwenge mu kuyungurura ubwo butumwa ati Na gushikuza rero mu guturira ahubwo nusukamo mabisi na karengo ibuye riserutse n'igice isuka kandi ngo ikiro cy'ukuri kiratenze itoni gikinyoma mpawe nayo anake aho ni mu Ruyigi ati kubwanje kuri nanora bashimye kuwanira ukuri ati nka jewe ndonse ubutumwa bwo gucanisha mwabandi bwa mbere no baza kumweka ko inabi tubaka ahubwo isambura kandi ubivye urwanko buca kabiri ukarusoroma ko nawe ati kandi turazi ko urwanko ari gwase kibi ati kubwanje rero ubwo butumwa nubwamirira kuri eka no mu ntara ya Bururi turafise abanywanyi aho twavuga nka Ndayisenga Egide wo mu Rutovu yagize ati ndashima bimwe bivuye ku mutima inyigisho mu kwiragiza ati kuvyerekeye akabazo atari nka jewe ndose ubwo butumwa bwo gucanisha mwabantu nubwamirira kuri maze nkaca kubiti n'amabuye ndondera akajye ko kubibeshuza ati maze nkumvisha abashaka kubona abandi nabi kwinama isumba ingimba ati byose dutegereza kwicara tukaganira atawanjya wangura maze umwe wese agaheza kubahirizwa tubandanirize kuri Ndwaro Grace Sandrine ati turashimira cyane abakinyi bamurikira ukuri ati jewe mbonye ubutumwa bwo gucanisha mwabantu nobanza nkabusuzuma nkaraba igituma babumpaye nico dupfa nabo bantu ati no vyima matwi nkanerekana kubwo butumwa ari binyoma abantu bakwiye kubyitondera uyu rero ni wa mwanya twumviriza akabazo kugice muhereje kumviriza akabazo naka muravye ingene wemba nabagenziwe batagifitiye impuwe impunzi z'abanyarusangi kugeza naho bazima amazi ubwo ngahe iwanyu hoho ntaho byo babishika abo tudahuje ivyumviro bagize ingorane tukabibona ibisanzwe mwibaza ko ivyo bishobora kugira ingaruka izihe ukaba ufise ico ushikiriza rungika ubutumwa kuri za nimero nyene arizo 61 ubusa 9 103 canke 75 88 99 95 tubibutse ko cari igice c'107 muri rwarukirikirane rw'igikino muri kirukuri
cari igikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
icyo gikino muri kirukuri nicyo ibiganiro byacu bya Radio ya Amerika dusorejeho tukaba rero tubashimiye mwese ko mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya engineer Rob McLean warufatanije na Fasil Gebehu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.